jamais happy. Muri joro ntekereza wowe izina ryawe rinyura ku mutima wanje. Your smile lights up my lonely nights. Uri impumuro nziza y'ubuzima bwanje. L'amour, 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 l'amour.
Gaia chama de vi l'amor, l'amor.